Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye bo. Ni kiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa kumi amasaha y'Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda gushika saa kumi n'imwe. Muri kumwe kandi na Oriane itanga ishaka nk'uko bisanzwe. Ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Uku kwezi kwa cumi ni ukwezi kwahariwe uguhimiriza, ukugwanya no kumenya byinshi bijyanye n'indwara ya kanseri yo mu mabere. Amashyirahamwe atandukanye harimwo n'abaganga bigenga bafata iya mbere kugira baje mu bikorwa bijyanye no guhimiriza abanyagihugu kwipimisha no kwivuza indwara ya kanseri yo mu mabere. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abaganga babiri bifatanyije na bagenzi babo bari muri ibyo bikorwa mu Gisagara cya Bujumbura, mu mavuriro n'ahandi. Tutarinze kurangira rero, reka twakire abatumire bacu. Madame Docteur Gahama Ineza Tania, tuguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze.
Ego. Namwe Docteur Ernest Barekinsabe, ndabahaye ikaze mu kiganiro.
Ego, murakoze. Ndabaramukije, nongera ndamutsa n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika, nongera ndamutsa n'umutumire turi kumwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane. Ego, duhere kuri mwebwe nyene Dr. Ernest, turumva ku mbuga ngurukana bumenyi muri iyi minsi, aho twabona amasanamu ya video n'ahandi ku bijyanye na kampanye, ku bijyanye n'ibikorwa wewe na bagenzi bawe b'abaganga barimwo byo guhimiriza abanyagihugu kuza kwivuza ku ivuriro rya Tanganyika Care Polyclinic indwara zitandukanye harimwo na kanseri yo mu mabere. Utubwira iki gikorwa ingene gitunganije muri make?
Icyo gikorwa kiri mu rukurikirane cy'ibyo twari tumaze gukora, kuko kuva ibi bitaro bitangura harabaye kampanye ngiye mu kwezi kwa kane, haraba n'iyindi mu kwezi k'umunani, haraba n'igiye kurangira isa n'izorangira ejo. Ibi rero tubigira kubera ko twasanze indwara ya kanseri muri rusange ari indwara mu Burundi iboneka kumenga yizwe n'abifashe, ntibamenye ibyo bagwaye, baraguma mu Kirundi, baraguma muhira, bakazosanga barapfuye. Kandi iyo babimenya kare bakaca kwa muganga bashoboye gukira. Ni muri iyo ntumbero rero tuza turahimiriza, tugafata nk'indwi zibiri, turahimiriza abantu kugira ngo baze kwipimisha indwara ya kanseri muri rusange, ariko na cyane cyane n'indwara ya kanseri y'ibere, kuko ni indwara nayo nyine mu Burundi iriho cyane, ariko ikibabaje ni uko abantu batayizi, bakayirwara akaguma muhira no kumuhitana ikamuhitana atigeze yitura amavuriro ngo bamufashe. Ni muri iyi ntumbero rero aribo bashyizeho izindwi zibiri kugira ngo duhamagarire abenegihugu kuza kwipimisha, hanyuma aho bishoboka tukabafasha mu byo dushoboye, ibyo tudashoboye nabyo tukabereka uko bobigenza n'aho bokwitura bashobora kubatunganiriza.
Murakoze cyane, muraza kutubwira byinshi bijyanye n'ingene mubapima, ingene mubavura n'ibindi byinshi. kampindukire gato kuri Dr. Gahama. Dr. nawe nkuko Dr. Ernest abivuze, indwara ya kanseri wasanze wewe abanyagihugu bayizi kwiki, nawe nyine usanze itazwi cyane batayimenyere iyo ugiye kuganira nabo cyangwa kubavura cyangwa kubigisha.
Jewe nkorera mu ishyirahamwe ryitwa Buzima, akaba ari ishyirahamwe ry'abaganga bagiye hamwe. Kimwe mu bikorwa dusanzwe dukora harimo kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere. Rero guhera dutangura kubyigisha mu 2019 biramaze kugaragara cyane yuko usanga abanyagihugu benshi batazi icyo ari cyo kanseri, batazi icyo ari cyo kanseri y'ibere. Nk'uko muganga Ernest yari yaje kubivuga, ugasanga benshi bakunda kwivuza batebye. Ikirengeye ngaho ni uko banatinya, ugasanga banatinya kwiganira n'uwo bayitoye mu kibano arihisha, ugasanga ntibabivuga, baba barangi babivuga, ugasanga n'icyo kiratera ikibazo. Baracatinya kwivuga n'uyirwaye ntaheze ngo ace kwa muganga hakikare.
None kuri ibyo nyine byo kubona batayizi bayitinya, tukiri kuri mwebwe Dr. Gahama, iyo mugiye kubigisha bavuga yuko boba banazi n'ibimenyetso byayo?
Ego cyane, hariho benshi bamaze kubona ibimenyetso byayo, biramaze kugaragara yuko babizi kwihari mu kibano. Kenshi turakunda kuba byo tuko tubigisha cyane muri mwebwe iyo bamaze kumva mu banyi cyangwa inshuti cyangwa undi muntu wese mu kibanyi yagwaye kanseri y'ibere. Kenshi ntihabura abantu batatu bane batanu bahita bagakiriza bakatubwira ko ibyo bintu bamaze kubyumva mu kibano, ariko batazi neza ibyo ari byo, icyo bivako n'ibimenyetso by'ubusi cyangwa imbere, batazi n'uko bari bukore iyo babonye kimwe n'ibyo n'ibimenyetso byerekana ko bashobora kuba barwaye kanseri y'ibere.
Ego mpindukire kuri Dr. Ernest, kumbure urayivura cyangwa ukayibona ukayipima nk'uko Dr. Tanya bitubwiye, ibimenyetso byo bari nk'ibihe abo banyagihugu bo kwitega cyangwa bugerageza kumenya byinshi kuri iyo ndwara, ibimenyetso ni ibihe iyo umukenyezi afise ikibazo mu ibere amenye yuko yo bayirwaye?
Ibimenyetso birahari kandi umukenyezi uwo ari we wese arashobora no kubyibonera atarinze no kujya kwa muganga, akagenda kwa muganga n'uko yamaze kubibona. Ngerageje kuvuga bike, hari ikikunda kuboneka ni uko mu ibere umuntu arumva ko hariyo akantu k'akabyimba kariyo, yikora ko yakumva yuko hariyo akantu kariyo kagumye, hari igihe usanga kananyuganga cyangwa akumva ko ari akantu kagumye, kandi ako kantu akaba ari akantu atahora yumva. Kenshi iyo ari kanseri nyakantu kaba kaje mu ibere, ubundi gakora n'ingoga. Urashobora gusanga uno munsi gakoze ko kari gatoya, ugasanga inyuma y'iminsi ibiri kongerekanye. Ikindi kigira kabiri, birashobora gushika ugasanga nk'imoko ry'ibere, ugasanga rimwe umenga gitereye indani kare atariko vyahora, cyangwa ugasanga ryakwegurutse kurusha uko ryahora. Ahandi kindi hari n'icyo usanga nk'uwifyonze akabona haravuyeyo ibintu by'amaberebere cyangwa bimeze nk'amashira cyangwa bisa n'amaraso kandi katatu byahora abona. Ubisanzwe iyo umuntu yifyonze akabona havuye nk'ibintu bisa n'amaraso, icyo kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Ikindi hari igihe ashobora kubona ibere uko ryasa, akabona rirahinduye ibara. Irahinduye ibara, haraje ko utuntu tumeze nk'uduherehere, aho naho nyene kiba ari ikimenyetso. Hari n'igihe abona ko ukamenga ibere, ukamenga ni nk'ikintu cyari fyonze, ukamenga haracokeye. Aho naho nyene kenshi kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko iryo bere rifise ikibazo. Hari n'igihe kuri nyabere atana kimwe yumva, mugabo ugasanga mu kwaha ibyo bita ngira ngo n'amasumbi mu Kirundi, mu Gifaransa ni adenopati, ugasanga hatu utuntu mu kwaha tuvyimvye arafasha twayahorana. Icyo nacyo nyene kiba ari ikimenyetso gishobora kwerekana yuko uyo muntu afite ikibazo cya kanseri y'ibere. Muri make navuga ko ari ivyo, ariko hari n'igihe rero ibere abona umenga haze nk'igikomere, iratangura rikavyimba hanyuma kabone menga cyatukuriye hamakaza igikomere ibyo bimaze kurengerana kenshi ikindi norangiriza ko nayo bimenyesa atari bike hari igihe umuntu afite nk'amabere novuga ariko ari atumberanye muko akagera igihe ukabona umenga rimwe ryatuze kurusha uko cyahora ukamenga amabere ntakingana ariko kare yahora abona ko atumberanye aho naho nyine kiba ari ikibazo naho yishondashonze canke abona atakindi kintu abona icyo kiba ari ikimenyetso biba bisaba naho nyine ko yitura abaganga kubwira bamusuzume muri make ibimenyetso novuga ni ibyo yego
ego none tukiri ngaho nyene biba byavuye kuki none kugira ngo umuntu arinde agwara indwara nk'iyi ivamwo ibibazo nk'ibi twumvise uvuze biba byatewe n'iki kenshi no mu mahanga mu bihugu byo mu mahanga bavuga ko kumbura bari mfungurwa bayafunguye canke abari stress nibimenyekana neza kumbure ku banyagihugu barakunda kubaza ibibazo byinshi biva ku indwara ya kanseri
ni byinshi ariko kandi hari n'igihe usanga binagoye gusigura ahubwo icyo novuga ni uko hariho ibintu bituma iyo ndwara iboneka ibyo mu gifaransa bita facteur de risque sinzi mu kirundi kiragoye kuvuga kenshi iyi ni indwara ahanini ifata abantu bakuze gushika barenza nk'imyaka 50 muri rusange hanyuma ikindi hari igihe ni nk'umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare umuntu yagiye mu kwezi hakiri kare harya umukobwa umuyaga agatangura kuja mu kwezi mu bisanzwe iyo agiyeyo hakiri kare nk'imbere y'imyaka 12 ico naco nyene iyo ni facteur de risque ikindi hari haba mu bisanzwe ibyo bita mu kirundi guca menopause ni ku myaka nka 50 iyo rero bishitse umuntu ugasanga agiye kuzoca amaze kurenza nk'imyaka inyuma y'inyaka 55 icyo nacyo nyine kiba ari ikibazo birashobora gutuma agira risike nini yo kurwara kanseri ikindi novuga ni n'abantu batigeze bibaruka umuntu atigeze yibaruka nawe nyine abafise risike nini yo kurwara kanseri hanyuma hari n'ibindi twovuga nka abantu babaye ndabivuge gute mu kirundi babaye expose ku marayon x umuntu yagiriwe nk'amaradiyo menshi icyo nacyo nyine kiri mu bituma umuntu ashobora kugira indwara ya kanseri
iyo uvuze amaradiyo tuvuga ko ari amaradiyo yamwe yo gupima abantu kwa muganga atari amaradiyo asanzwe
yego ajya gupima kwa muganga nayo nyine iyo umuntu yamugiriye menshi ijya nayo nyine arashobora kumutera icyo kibazo ikindi ni icyo nakwita ibintu navuga genetike byo mu muryango ugasanga umudamu nka nyina wiwe canke nyinabo canke yinasenge ugasanga bararwaye kanseri iyo kanseri y'ibere kenshi uca usanga hari ikintu co mu muryango gituma nawe nyene ashobora guca ayigwara kenshi kuri abo bantu biba ari ibibazo byo mu muryango ayigwara akiri na muto ugasanga nk'umuntu w'imyaka 25-30 yayigwaye kenshi ugiye kubiraba uca usanga ari umuntu afite icyo kibazo ibyo bibazo byo mu muryango ibyo twiyiriye ibibazo bya genetike muri make ni ibyo navuga
ego wakoze cyane hama Dr. Gahama mpinduke kuri mwebwe namwe twarababonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho twabona muri ko muri igisha namwe nyene ku bijanye na kanseri y'amabere inyigisho zitandukanye muja mu banyagihugu mu bibanza bitandukanye izo nyigisho zo bari inyigisho zimeze gute abanyagihugu bo baba batahura izo nyigisho mu bahazerekeye kanseri y'amabere hanyuma turagaruka kuri muganga atubwire ibindi byinshi bijanye no kuyivura no kuyirwanya
ego nk'uko nababwiye hari imyaka 3 mu ishyirahamwe ryacu twigisha ku byerekeye kanseri y'ibere kera umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri twabyigisha mu kwezi kw'icumi ukwezi kwahariwe ibyo guhimiriza byerekeye kanseri y'ibere inyigisho zacu twigisha ku byerekeye ingene umuntu yomenya kanseri y'ibere hakiri kare, mbega n'ibihe bimenyetso no kwiraba ko kanseri y'ibere ngo ngize ngo ndayikeka mbanguke kuja kwa muganga andabire ko ariyo canke atariyo, nsanze atariyo ngira amahirwe yo kuvurwa kare, kuko biramaze kugaragara ko hariho abagize amahirwe bakavurwa kare cane bashoboye gukira. Twebwe inyigisho zacu ngaho duhagarira ko cane tubigisha icyo ari cyo kanseri y'ibere, tukabigisha mbega nibande bakarigwa ibyo muganga yaraje kuvuga, nibande bafite ibyago byinshi byo guhura na kanseri y'ibere, tukabigisha ingene bo kwisuzuma buri kwezi, ingene bo kwisuzuma, tukongera tukabigisha ibimenyetso byo kuraba byo gukurikiranira hafi. Ibyo byigwa ibyo rero tubigisha abanyagihugu babyakira neza cyane. Ariko kandi twahora tubwira ikibazo cy'uko iyo tugiye kwigisha tukerekana amashusho, ugasanga twerekanye nk'amashusho y'amabere, ugasanga bamwe ntibabyakira neza. Turagira amahirwe guhera mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, aho twashoboye kuronka abantu dushyira ingufu hamwe, ishyirahamwe ry'abanyamerika ryitwa Know Your Limits Foundation, akaba ari ishyirahamwe ryateguye uburyo bwo kwigisha kuri kanseri y'ibere bukoresheje amashusho y'indimu, aho indimu bayigereranya n'ibere. Kuva rero abantu dushoboye gukorera hamwe mu kwezi kw'icumi uheze, byaraduhaye ububasha bwo gushobora kwigisha umwaka wose. Ubwo ntitukigisha mu kwezi kw'icumi gusa, tubyigisha umwaka wose, bikaduha amashusho meza yo gukoresha. Twerekanye indimu, ibimenyetso tukabyerekana ku ndimu, aho umuntu aheza akaraba tukamwereka ati ikimenyetso ni iki, ikindi ni iki. Rero ibyo rero biradufasha ko abantu babona ibyo bimenyetso bakabyiga, bakamenya icyo ari cyo kanseri y'ibere hatagiye mu kuyitinya. Kugaragara ko iyo cyerekana amafoto ari mu kwitinya cyangwa kumbure amasoni ajyanye n'imico yacu, aho usanga ibihimbe bimwe by'umukenyezi tutamenyereye kubyerekana ku mashusho. Rero ubu nuvuga yuko babyakira neza, iyo tugiye kwigisha barabyakira neza, ukabona ko wumvise inyigisho, kandi tukabona tukemere ko bagiye no kubyabwira abandi mu kibano. Kuko kenshi bamaze kuboneka yuko usanga byerekeye amagara y'umukenyezi y'umukobwa atari ikintu baganira, ariko kenshi iyo duhejeje kuganira nabo usanga babajije ibibazo, ukumva yuko bashobora kubiganira hagati yabo bakayibuganirira za nabo babana.
Ego, wavuze ikintu kijanye no gusuzuma, ariko mbere yaho reka mbaze docteur kubijanye n'ibimenyetso. Docteur watubwiye ibimenyetso byinshi, docteur Ernest, hariho aho bishikaho umuntu agwara kanseri ntabimenye, ntagire kimwe muri ibyo bimenyetso na kimwe watubwiye, nk'umuvyeyi asanzwe yaravyaye afise n'abana, ntagi n'ikimenyetso na kimwe ariko akaza yumva ngo agiye mu bindi bipimo akaza yumva ngo arafise kanseri y'amabere, birashika?
Ego, ibyo birashika cyane, ni nacyo gituma bisaba yuko umukenyezi amaze gushikana imyaka 50 n'ata kimenyetso na kimwe muri ivyo aba yibonye ko bisaba yuko aja kwa muganga, kuko hariho ibipimo agira nka mamografi, ugasanga irerekanye ibibazo biri mu ibere, kandi ubwiwe ata kimenyetso na kimwe caboneka. Yego, ivyo rero birabaho kandi birashika kenshi.
Wakoze cyane. Hama Dr. Gahama, wavuze yuko mubigisha abanyagihugu yo muri kumwe nabo, mushoboye guhura nabo, murabigisha ingene basuzuma amabere yabo, kumbure mukoresheje ayo masanamu, indimu nk'akarorero, ko gusuzuma mubigisha kugira gute neza na neza kwibere, kugira ngo kumbure abadashoboye kuronka amahirwe y'ukuza muri izo nyigisho batwumva, wogira gute mu kwisuzuma?
Okay, icya mbere tubigisha ni ukumenya umwanya mwiza wo kwisuzuma, kubera hari igihe umukobwa cyangwa umukenyezi usanga amabere yiwe ababara nk'iminsi mike mbere y'uko abona amaraso cyangwa igihe ari mu gasamo. Aho rero turababwira ko atari umwanya mwiza wo kwisuzuma, ariko umwanya mwiza wo kwisuzuma uharura hagati y'iminsi 3-5 uvuye mu maraso. ugafata uri wenyine ugafata umwanya ukisuzuma iyo naho utabona amaraso kumvu imwe canke iriya ni kuvuga abagabo kuko n'abagabo barwara kanseri y'ibere nk'abagabo kuba batabona amaraso abakenyezi baciye canke abakenyezi batabona amaraso nk'abakenyezi bonsa canke nk'abakenyezi bari ku buryo ugatuma batabona amaraso canke imvi yari yose gutuma utabona amaraso turabwira tuti hitamwo umunsi umwe mu kwezi uzokwamo kubanga ukintu utazokwigera wibagira hama wisuzume umaze rero kumenya igihe ikiringo ciza co kwisuzuma turakubwira ati ja ahantu ha wenyene uje uri nko ku gitanda canke ku ntebe canke uhagare imbere y'ikiyo canke wicare mu ntebe wumve utekanye uri wenyene washoboye kugura agahuzu ko hejuru hama turabigisha ukuntu biyumviriza bakoresha intoke zitatu bagahera mu kwaha ukumviriza ibere ryose uhereye uhereye aho ibere rihereza ugenda uregereza umuko wariheza ugafyonda ukaraba ko atagitisesa ibyo ukabigira ku ibere ry'iburyo waheza ukabigira ku ibere ry'ibubamfu tukabigisha yuko kwisuzuma uraraba ukongera ugakora ko ukumviriza iyo uraba hari ibimenyetso biza ubona urabishije amaso hari nk'icyo muganga yari yavuze ngo ukabona ngo ibere ryahinduye ryaduze cyangwa ryamanutse rigahindura uko ryahora rimeze ibyo ashobora kubibonesha amaso ariko hari n'ibindi wumviriza ari uko ugiye urafyondafyonda buke buke tukabwira kutangura wumviriza hejuru ufyonda buke buke mu nyuma ukumviriza neza indani iyo umaze kubigira kenshi rero buri kwezi ukabigira haragera igihe umubiri wawe umenya neza mu gihe hazobihinduka n'ahazoba ari akantu gato uzoba uri mu ba mbere babibona kumvura ugira amahirwe yo kuja kwivuza kare ushobore kuronka uburyo wakuvura biramaze kugaragara yuko ibice 90% nk'uko muganga yari yanabivuze ibice 90% by'abakenyezi bamenye ko bagwaye kanseri y'ibere nibo umunsi umwe bumvise ikintu kitameze neza mu ibere bagaheza bakanyukira kwa muganga icyo twifuza rero ni uko ibyo bice 90% ahubwo bubimenya kare tukubigisha bakamenyera kwisuzuma buri kwezi bakamenya kwisuzuma ku buryo igihe cyose hazobihinduka naho rizobe ritoye bazoyibona kare cyane.
Ego Dr. Gahama, ku mbuga ngurukanyo bumenye nk'uko nabivuze twababonye muri ko murigisha harimo n'abahungu nabo nyine murabigisha nabo nyine barasuzuma amabere yabo muri ubwo buryo nyine?
Ego me barisuzuma kubera abagabo abahungu n'abagabo nabo ntibashobora kuvura kanseri y'ibere nubwo bitabakayirashoye nk'abakenyezi uno munsi baravuga yuko umugore umwe muri 12 ashobora guhura n'ibyago byo kurwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe ariko abagabo ibice biracari hasi ni umugabo umwe ku 1000 bisigura nubwo ariko ari bake birabaho yuko bashobora kurwara kanseri y'ibere ahubwo ikimaze kugaragara ku bagabo nuko ubwo niyo bayirwaye usanga igiye kumenyekana iteze kuko atanirwa zokigera yiyumvira ati kumbura reka ngo ayikaseri ibere kwa batamenya ko bayirwara nico gituma nabone turababwira yego mu ikaseri ibere abagabo barashobora kuyirwara nubwo ari bice bikeye nabone ni byiza ko bagenda bakibarimviriza nkuko abakenyezi baza barimviriza ku kwezi.
Ego hama ngaruke kuri docteur bareke nsabe turazi yuko hariho abakenyezi abigeme bavutse bafise amabere atangana ni ikintu kizwi cyane ku bigeme n'abakenyezi ico coba ari ikintu kumbure gifise isobanuro coba gifise aho gihuriye na kanseri cyangwa umuntu yotekana akavuga ati niko naremwe ntabwo ntuye kugira kuri kanseri. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda gushika saa 11 kuri uku kwezi kwa 10 aho isi isanzwe ihimiriza abantu kumenya byinshi no kwivuza indwara ya kanseri mu mabere twatumiye abaganga babiri bariko baradufasha gutegera byinshi kuri kanseri mu mabere umwe ni Dr. Ernest Barekensabe avura indwara z'abakenyezi n'izijanye no kwibaruka ubundi ni Dr. Gahama Ineza Tania avura indwara zitandukanye nawe nyene akaba ari mu bikorwa bose ahubwo bose bakaba ari mu bikorwa cyo twita kampanye byo guhimiriza abanyagihugu kwivuza no kugwanya indwara ya kanseri mu byo bitandukanye bitandukanye. Ego tugarutse ku batumire bacu rero bari muri ibyo bikorwa vya kampanye Dr. Ernest aho kuri Tanganyika Care Polyclinic ubuhinga bwo kuvura kansere mu mabere go babuhari muri kumuragerageza kupima canke kuvura abantu go bari ubuhe muri kumurahamagarira abantu kuja kwitura
icyo kuvura kanseri y'ibere no tangura nkabivuga muri rusange hanyuma nkavanza no kuho tugeze hajya kuri ibitaro Tanganyika Care Polyclinic ubundi umuntu yafise kanseri y'ibere canke iyo ibonye ko bijya bimenyetso akaza kwa muganga hariho ibipimo tumusaba gukoresha hari icyo bita mammography iyo ni radio bagira yo ku mabere irashobora kwerekana ibibazo bitari bice biri mu ibere iruhande y'iyo mammography barashirako n'ikindi bita ecography ecography isanzwe nk'iryo basanzwe bakora ku bindi bihimba by'umubiri ibipimo rero iyo babigize birerekana cya kintu wari wabonye wari wiyumvise ko irashobora kwerekana mu ibere ko hariyo akantu kameze nabi iyo rero imaze kubyerekana kenshi hariho umuntu yagize iyo mammography cyangwa ecography hariho ukuntu abivuga atanze inyishu akakwereka yuko ako kantu yabonye gashobora kuba ari kanseri cyangwa itoba ari kanseri ariko ntibihereraho bica bisaba yuko ufata muri ka kantu yabona mu iradiyo cyangwa nawe wari wiyumvise ko bisaba ko bakura ko akanyama gato bagatwara muri laboratoire ibyo bita biopsi iyo biopsi rero niyo muri laboratoire batubwira bati ni kanseri kuko mba na kanseri naho byose ari kanseri y'ibere ziri ubwoko bwinshi nyene ni nako zitavugwa kumwe hanyuma bamaze kwerekana ko ari kanseri igikurikira abasigaye yuko kuraba yuko bikunda ko iyo kanseri ice kivyimba bamaze kubona mu ibere ko bikunda yuko ushobora kukikurayo aho ni bimwe bita ibyo kubaga ibyo bita shiririje kenshi rero no kuri kanseri y'ibere shiririje si kenshi ikunda kuyigira hari igihe bisaba ko agiye usanga bidakunda kugira shiririje kubera hari igihe usanga ico kivyimba carabaye kinini ofite ugikuyeyo gaca usanga ubuyo nk'ibere ryose cyangwa ugasanga ni umuntu afise ibere ritoyi ikibyimba ari kino ugasanga ibyo kugira shiririje ntibikunda iyo rero ibyo kugira shiririje bidakunze baca bamuha imiti ibyo bita chimiotherapy bakamuha imiti iyo miti iza gutuma cyangwa ibyimba kigabanuka cyangwa no kuyonga kikayonga hanyuma iyo kimaze kugabanuka haca hakurikira ukubwira bacakwirikira shirije n'ubundi utegereza kubwira shirije kuko nawe ukiba cagabanutse utegereza kugikurayo kandi iyo shirije ugikuyeyo bijana nuko no mu kwaha ariho udusumbi turiyo adenopati nako yategereza kudukurayo hanyuma ibi byo kubaga biheze ucukurikiza ko chimiotherapy iyi ni imiti bafata iyi nayo ngira ngo ndakigaruka ko mu mwanya inyuma ya chimiotherapy bivanye n'iyo kanseri yariyo ingene ingana aho imaze gushika hari igihe bisaba yuko wongera ko ubundi buhinga bita radiotherapy aha rero kuri iki ca chimiotherapy mu Burundi ikintu nticahoraho ariko ubu no nungaha kubitari wacu iyi chimiotherapy twatanguye kuyitanga gusa muri ibintu byo kuvura kanseri y'ibere mu Burundi aho tutarashika no kuvuga aha kubitari wacu ubuhinga nta buriho no mu Burundi hose nta buhari ni iki ca radiotherapy kenshi iyo bisabwe yuko umurwayi azokenera radiotherapy bica bisaba ko tumurungika hanze kuko mu Burundi ibintu bikunda kwezi muri make ingene bavura kanseri y'ibere n'ibi gusa bivana n'iyo kanseri urwego uyibonye imaze gushikako
hari n'igihe usanga imaze gushika kure, imaze gufata ibindi bihimba aho naho nyine ivyo kuyibaga cobanza biretse aba uratanga chimiotherapy ya miti bano hanyuma mu nyuma ukazoheza ukamubaga mu nyuma mugabo yatanguye chimiotherapy. Ego nivyo mu ncamake nashobora kuvuga mu kubijanye no kuvura kanseri y'ibere.
Ego hama ivyuma tubiye mu vyuma mwavuze uburyo bwinshi bwo kwipima radio canke biopsy hoba kumbura hukorera canke handi mu gihugu canke mu gisagara ca Bujumbura hoba hari ivyo vyuma byo gupima kumbure niba kanseri irimwo birahari byinshi kuburyo ko umukenyezi yohaguruka akavuga ati reka nje kwipimisha hanaha barafise uburyo bondabira kimwe mu bitu
mu Burundi cyangwa mu gisagara cya Bujumbura uburyo bwo kuyipima burahari iyi mammography navuze echography biopsy ibi byose birashoboka ndetse navuze ko no mu kuvura ubu tugeze no ku yindi ntambwe ya chimiotherapy umva yuko turiko tura no mu Burundi turiko turatera imbere mu byo kuvura indwara uko mu minsi iheze ibi byose ntivyabaho kenshi umuntu ayigwaye yacagenda hanze kugira ngo bamukorere ibi byose ariko urumva yuko turashobora kuyipima ari ukenera kubaga tukamubaga tukamukora ari ukenera chimiotherapy tukayimuha bisabwe yuko azokenera radiotherapy akaba ari utumurungika hanze ariko urumva n'ibyo bya radiotherapy turizera yuko nabyo nyene mu minsi iri imbere nabyo nyene bizoshoboka.
Ego Dr. Gahama hari cyo kumbure mwokongera ko kubijanye n'uburyo kanseri ivugwa mu gihugu cy'u Burundi kwa dusiguriye ko kanseri iri mu byo bwinshi cyane ibikoresho ni byinshi uburyo ivugwa ni byinshi hari cyo mwokongera ko
ico nokongera ko kijanye nuko twivyo mazi kubona bigaragara ko iyo turiko turigisha nuko ivyose muganga kuze aho abantu atavyo bazi ugasanga umugwayi aracuragiritse ndetse n'uburyo bwiwe ubwe arafise ko amafaranga buhereye mu rugo kuko tugakirika atamenya ati mbega mpera hehe hacakurikira iki bino kwipimisha hehe ibyo rero ugasanga birimwe muri bimwe bisesekuwe n'itunga ry'umuryango imbere nuko umurwayi ashikira muri ubwo buryo bwo kwivuza rero biri no mu byo twe twigisha tuti bishitse ukibona ikibazo mbega noja hehe n'ibihe bipimo bikenewe noraba muganga uyuhe ahama n'ibihe bipima azontuma iyo umurwayi amaze kubimenya ibyo yose muganga ahejeje kuvuga biramutuma amenya iyo atumbera akamenya nitihavuye ikihakurikira iki ugasanga umuntu ntatakaje umwanya wo kwivuza kandi ntatakaje n'uburyo bwiwe.
Murakoze cyane Dr. Ernest, none abaganga mupima canke muvura kansere muba muri kirenga bimeze gute mu buhinga abaganga bafise mu gihugu muri kino gihe?
Iki kwana nagira nce mvuga ngira ko mvuga ko abariko baratwumviriza ntibibaze yuko ibi byo gupima iyi kansere ari bijanye n'iyi kampanye twavuze ibi biri mu bikorwa bya minsi yose hanyuma icyuko abashobora gupima iyi ndwara uko baba bangana mu gihugu muri no kuri si benshi kuko ahanini uzosanga bikorwa n'aba baganga ariko ndavuga babize izi ndwara zo kuvura abakenyezi abajinekologi nabo mu bisanzwe mu Burundi si benshi ariko ho mu gisagara cya Bujumbura hariho abatari bake tutari bitandukanye.
Uburyo bwo bisaba bwo gupima ibere gupima indwara ya kanseri bungana gute umunyagihugu yumve yoba afise icyo kibazo canke yoba ari agwaje umuntu uburyo bungana gute amafaranga nangahe kwipimisha?
Kwipimisha hariho consultation ahanini consultation usanga atari amahera menshi ariko kumbure ikiza guhava gitwara amahera menshi n'ibundi buhinga bwo muri laboratoire kuko navuze nyene ni ibintu bisaba ubuhinga bwinshi nkuko nari nabivuze hari no mu Burundi ntibyahoraho ibi rero n'ukuri birasaba uburyo butari buke murantunga sashobora kumenya igitigirinye cyanyaco cy'amahera bitwara ariko n'amahera atari menshi cyane kuko mvuga ati si menshi cyane uko hari abantu nk'ubu bahora ba ugasanga arinze gufata indege yagiye hanze kwivuza. Ikibazo hanini nk'uko mugenzi Angelia abivuze gikunda gushika nuko abagwayi baracuragirika ntamenye aho yitura akazubwira kwibuka kuja kwa muganga n'uburyo yari afise yarabuhereje mu bindi bintu arabamuhenze canke yagiye mu bintazi. Nusaba gusaba abantu yuko umuntu yibonye ko icyo kimenyetso bibi twavuze yo kwitura muganga hakiri kare nibaza ko iby'uburyo azosanga atari umurengera cyane.
Yo kwitura umuganga wuhe umujinekologe kubijanye n'amabere
muri rusange yo kwitura umujinekologe ariko n'abandi baganga abatwita abare medecin generaliste nabo nyine kenshi bababizi arashobora kubona ko ari umuntu afite ikibazo ari ivyo abona adashoboye arashobora guca murungikira umujinekologe akamufasha.
Ku biro bitandukanye Dr. Gahama muba mwarakoreye ko umukenyezi yifuza kwipimisha cyangwa umwigeme hari ibitigire mwaba muzi by'uburyo babakoresha.
Nta gitigire kivuga ngo kuko ampaye ikintu muganga yageze kuvuga ati kanseri ziri ubwoko bwinshi. Kuko kanseri ziri ubwoko bwinshi niko mu kuzipima ntiwavuga ngo ni inzira imwe ngo bose bakoresha. Hari igihe bakoresha igipimo kimwe kikakwereka kuko kanseri afise n'ibikenewe ugasanga inzira iba inzira ngufiya ariko n'abandi usanga bikenerwa kuraba mbega ahandi harafatwa mbega n'ubwoko bumwe ugasanga uburyo ntibungana. Ariko kucerekeye uko twe tubona tubabwira ku byerekeye byo kwipimisha urabona yavuze ati abaganga benshi bize ibyerekeye amagara y'umufasi n'ibyo kwibaruka benshi usanga ari mu gisagara cya Bujumbura abari ruguru si benshi. Icyo twe duhora twigisha ni uko bivana n'ahantu umuntu ari hariho ububasha waba buhari. Iyo ufite uburyo bwo kubonana n'uwo muganga yize indwara z'abakenyezi ariwe witura ariko uri ahantu atawe muganga ahari urushaho kuraba n'uwundi mu mitse wari wose nkaho dukunda kwitwa mitsenshi harise ukamuraba uri ahantu uwo muganga atawuhari ariko hakaba hariho irindi viro ritoya rikwegereye nahone egera umuganga akorera nawene arashobora kurabira ariko uko biri kose ntuvyigumize n'ungume muhira wegere umuganga akwegereye.
Ego Dr. Ernest Barikin Sabe mwavuze yuko hari uburyo bwinshi ubunye busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi mu bwo mwatubyiye bwinshi cyane kandi biraremesha mwavuze ko muri komorana muri mu bikorwa byo kubaga abantu ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic muraribaga muri rusange mukaribaga mukarivura
muri rusange umuntu afite ikibazo cy'ibere kuri Tanganyika Care Polyclinic turashobora kumufasha tukaribaga navuze yuko ubu hari n'imiti ya chemotherapy ubu irahari iyo gusabishitse ugasanga n'umuntu azokenera radiotherapy aho niho byosaba yuko tumurungika hanze ariko gushaka kuri chemotherapy ibyo turabikora.
Ego hama bijanye no kumubaga iyo bavuze ngo umukenyezi agiye kubagwa gushika naho amabere bayaca benshi nibwo bwo bahora bagira hari ingaruka zihora ziba ku bakenyezi baba baragize amabere yabo acika kuko hari abo numva mu minsi yahera babaza bati none ko baba baciye imitsi y'umubiri hari ingaruka nyuma yaho.
Murakoze cyane ahubwo ikindi twavuga kuri ibi ni uko abakenyezi kugira ngo bafite cyanke bagwanye ibi by'uko ibere barica ni ikinyendo cyo kubwo kwisuzumisha hakiri kare kuko ibere bigera aho barica ari uko umuntu yipimishije iyo kanseri igeze kure si niyo yipimishije hakiri kare kakavyimba kakiri gatoyi ntibikenerwa ko ibere barica barakuraho ako kabyimba akaguma n'ibere ryiwe hanyuma iyo bishitse ibere bakarica nta bibazo birebire bikunda gushika arabandanya baho nta ari bikunda gushika ugasanga nko mu kwaha bakuyeyo twa dusumbi navuga twatugangiriyeyo ugasanga haragiyeyo amazi ariko nabyo nyene barabivura bigakira cyane bigashe ugasanga mu kuboko aragize ibibazo byo kugorora ukuboko cyane kunyuganza koko bikagorana ivyo navyo nyene kenshi baragira ivyo bita kinesiterapi bigahera ndashaka kuvuga rero yuko iyo nahibere iyo bishitse bakarikurayo nta bibazo birebire umukenyezi agira arabandanya abaho ariko nk'ico meze kuvuga kugira ngo abakenyezi ibe ntashike yuko barikurako ryose nuko bokwipimisha kare
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ati cyo Amerika isamirira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse kandi ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo by'abakinezi n'abigeme uno munsi cyuko turaganira ku kibazo cy'ingwara ya kanseri yo mu mabere kanseri yo mu mabere ukwezi kwa 10 niho isi igerageza guhimiriza abantu kuyivuza no kuyipimisha turi kumwe na Dr. Ernest Barikinsabe ariko akorera ku bitaro Tanganyika Care Polyclinic na Dr. Gahama Ineza Tanya nawe nyene avura mu gisagara cha Bujumbura Radio Ijwi rya Amerika ingarutse kuri mwebwe Dr. Gahama muratanga inyigisho mu bice bitandukanye kumbure no mu gihugu hagati iyo muronse akaryo ko kuja mu gihugu hagati abanyagihugu musanga kanseri mu mabere bayizi bayiganira ko usanga bimeze gute
iyo tushoboye kuja ruguru tukwigisha byerekeye kanseri y'ibere twama dusanga ko kubayizi usanga bayizi iyo tubajije bakatubwira turazi umuntu wo mu kibanyi turazi mu kibano ati turazi umuntu wo mu muryango yayigwaye ariko ibyo kwiganira ko koko usanga kenshi batayiganirako impamvu batubwira kenshi usanga batubwira ati niko batubona icyo turi buyivuge ko tutakarantera n'ubwoba ugasanga kandi cyaba ari indwara yereke amabere ibintu abantu badasanga baganira ubundi ariko icyo duha dushima ni uko iyo tuhavuye usanga batanguka icyo kiganiro ubu muri kuno kwezi twarashoboye no kuronka akacyo ko kwigisha abana b'abakobwa ugasanga baruguru bagashaka kutubwira ati twero n'umunsi twagiye kubiganira n'abamama wacu n'abasenge n'abandi babyeyi tubana kugira ngo dushobore gutangura kwivuga kubera baba baronse inkuru yo kuvuga ku byerekeye kanseri y'amabere ubundi batinya kwivuga ko usanga atana kinini bayizi ko ugasanga n'ubwoba gusa no kutamenya icyo bari buvuge ariko iyo tashoboye kwiga usanga bishobora kubafasha gutangura kubiganira ko
ego birumvikana ko n'abaganga no hagati mu gihugu bari inkeho ari bakenya cyane Dr. Barikinsabe mwoba kumbure mufise imigambi y'ukuzoja kugira isekeza nk'iryo muri komaragira mu gihugu hagati kuko akenshi abanywanyi bacu barakunze kutubwira yuko uburyo bwose abaganga bose bari Bujumbura abari mu gihugu hagati nabo mushobora kuzobashikira mu misiri imbere
ego ibitaro nkorako biratarabishasha ariko nkuko mu ntumbero yacyo hari mu byuko byofasha abarundi bivuza cyane cyane izindwara za kanseri nico kirimo muri kazoza turategekanya yuko tuzorondera uno twobikora ugasagenda mu ntara hagati mu gihugu kugira ngo dushishikare twigisha abantu babimenye aha nabwira mvuge ko nibi ni kampanye twarimo nagiye mbona nk'umuntu ugasanga ya iyo kanseri haze nk'imyaka ibiri yarazi twayifise ngabo ugasanga yaciye aguma muhira akibuka kuza kwa muganga ari uko yumvise ngo hari kampanye icyo nacyo urumva ngira ngo kubara kutamenya muri kazoza no kuri turategekanya yuko tuzoshika mu gihugu hagati kugira ngo twigishe abantu bareke kuguma muhira ariko biture kwa muganga nkuko nabivuze iyo umuntu yituye kwa muganga hakiri kare nuko umuntu aramufasha ugasanga arenze kugira ibibazo birebire
muri izo kampanye nyene muri ayo masekeza hoba hariho uburyo bwo gufasha abanyagihugu batishoboye kuriha uburyo busabwa kwivuza
muri izi kampanye icyo cy'uburyo bwo gufasha abantu batishoboye nicyo nta kirimo aha rero nagira nje ngira ko nsaba cyane mbarira abantu batwumviriza yuko n'ukuri abantu bose bogira uruhara muri ibintu by'indwara ya kanseri kuko ukwiye kubiraba indwara ya kanseri si indwara y'umuntu umwe kenshi biragora ko ashobora kuyivuza ndetse n'umuryango kenshi n'umuryango birashobora gushika n'umuryango kananiga aha rero bisaba yuko umuntu uwo ari we wese yoshyiramo ingufu kugira ngo turabe yuko twafasha ababyeyi bacu abashiki bacu ntibagire ibibazo aha kandi hariho abandi bantu notera kamo ni nk'amasiranse hari abantu usanga bafise amasiranse abarihira mugabo hageze kuri ikintu cya kanseri ugasanga ntibemera kubarihira wumva aha naho nyine tutakiba ikibazo kuko urumva uyu muntu bitabimugora novuga n'ikindi kumbure n'abandi bantu bafise uburyo bogerageza n'ukuri bagafasha kugira ngo tusabe ko dufasha abantu nkuko navuze yuko iyi ndwara ya kanseri atari iy'umuntu umwe kuko umuntu umwe ntabyashobora usanga ari ibintu biruhisha cyane duca dusaba no ku rwego rw'igihugu nk'abantu barongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko iki kibazo nabo nyine bugifata mu minwe kugira ngo turabe yuko twafasha aba bantu bafise ibibazo
yego kuri kanseri y'amabere iza yonyine ije mu mabere bigahereraho canke ibifatanye n'izindi ndwara umuntu aba afise canke iyo byura izindi mu mubiri w'umuntu
kanseri y'ibere hari igihe ayirwara ari uko yoba yaragwaye ubundi bwoko bw'amakanseri yarageze nka kanseri yo mu nda nka kanseri yo mu maovere bihava bingora kukivuga mu Kirundi aho ugasanga kubera yagize ayo makanseri cyane mu muryango hari abantu bagize ayo makanseri bigaca ugasanga nawe nyine arayirwaye ahandi ni uko umuntu arwaye kanseri y'ibere ntayivutse kare agashika kure ishifata ibindi bihimba ugasanga iragiye mu mahaha iragiye mu magufa iragiye mu gitigu n'ibindi bihimba bitabike byo mu mubiri
Dr. Gahama kumbure dufasha kanseri y'amavere twavuga ko ari kanseri mu gitereko canke uhora yumva wita gute mu Kirundi kuwifuza kumenya
hariho mpamvu bavuga ngo kanseri y'udusaho dukora imbuto z'umukenyezi sinzi ko muganga yombwire ko byabicaye
twabifata nk'uko
mu nyigisho madame Gahama mutanga zitandukanye iyo mugiye mu banyagihugu izi nyigisho murabona koko bazifata nk'ankama muja amaja hehe mutunganije gute muri izo nyigisho mutanga aho muja kugira ngo kumbure abantu batangure kumva yuko hari abantu bagiye kubashikira babaha izo nyigisho
kuko twitunganije dusanzwe twigisha ibyo byerekeye kanseri y'ibere mu kwezi kw'icumi ariko n'umwaka wose turabyigisha hama twe tubyigisha ku buntu abakenyezi uko babangana bose ari babiri ari batatu ari umugore w'abakenyezi icumi canke mirongo itanu canke ijana n'abarenze umwe tumutubwira gusa ngo tubasanga tukabigisha ku buntu hari n'igihe rimwe rimwe tuba tuja ruguru cyane cyane nko muri kuno kwezi kw'icumi aho twari twifuje cyane gushobora gushikira abantu benshi bari mu ntara zo hagati mu gihugu naho ubwizo tuba dushaka gushika ko atari iminsi yose tuwushika ko
ego hama mwogira ko mukaduha kumbure uburyo bobashikira ariho amashirahamwe yipfuza kubahamagara mwigishe abanywanyi babo canke intara yabo bobashikira gute ishirahamwe ryanyu uzima
uzima turafise nimero dusanzwe dukoresha ariyo nimero ushobora gutora ko iyo ufise ikibazo co kubaza izo nazo akaba ari 71 mirongo itanu na kane mirongo itatu ubusa ubusa ndasubiramo mirongo irindwi na rimwe mirongo itanu na kane mirongo itatu ubusa ubusa ariko ku basanzwe bakoresha ubuhinga ngurukanabumenyi bashobora kudusanga kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter ku izina rya Uzima canke Uzima Association.
Ego murakoze cyane hama mpindukire na Dr. Bareke Nsabe Dr. Ernest Bareke Nsabe namwe mutubwira aho muherereye kuri Tanganyika ke polyclinique mwavuze ko ari ivuriro rishasha ari herereye hehe nimero kumbure abakenyezi bariko barabyumva bo bitura kugira ngo baze muri iyo sekeza ryo kuvura no kubaga nihe nimero
iri vuriro riri muri kinanere ya gatanu hagati ya Message Sud Office na Islam hanyuma ku bantu baba bafite ikibazo cyane bashaka kuza kwivuza bo guhamagara kuri 69 15 30 21.
Yego musubire muduhere nimero kandi
69 15 30 21.
Ni ukuvuga ko muri iryo sekeza ni buri munsi muzorangiza ryari irindi sekeza rizoza ryari
aba bantu bafise ibibazo ntiborindira isekeza kuko ibi ni ibikorwa dusanzwe dukora minsi yose isekeza ryoryo ubwaryo riherana n'iyindwi ariko kwakira abantu bafise ibibazo ibikorwa bya minsi yose umwanya uwo ari wo wose batarinze kuraba isekeza boza tukabacunganiriza.
Nivyo koko buri muntu akwiye kwisuzuma akivuza umwanya wari we wese atari misekeza gusa ariko wakoze cyane gose kutugira byinshi byerekeye indwara ya kanseri n'ibyuma n'ubuvuzi busigaye buhari mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe tubonye akajyo ko kumenya byinshi kuko akenshi abanyagihugu baridoga yuko bategerezwa kuja mu bindi bihugu mu kwivuza ariko ni byiza ko hariho uburyo bashobora kwivuriza mu gihugu cy'u Burundi nyene. Reka mfate kano kanya turangiza ikiganiro nshimire cyane gose abatumire bacu b'uyu munsi mu kiganiro muri Isanga. Uwo mwari mwumvise ni Dr. Ernest Bareke Nsabe havura indwara z'abakenyezi n'izindi zijanye no kwibaruka ari mu bikorwa by'isekeza akaba asanzwe akorera kandi kuri Tanganyika Care Polyclinic ni ivuriro ngaho ibijumbura mu Burundi inimero yazitanze aho mushobora kubahamagara mukabitura 69 15 30 21. Undi twari kumwe ni Dr. Gahama Ineza Tania avurira indwara zitandukanye ngahe mu gisagara cha Bujumbura akaba kandi atanga n'inyigisho zitandukanye muri iki gihe muri uku kwezi zari zijanye na kansere yo mu mabere. Dusozera ikiganiro cyacu Dr. Bareke Nsabe akajambo kanyuma murakoze.
Akajambo kanyuma nuko noshimira abakurikiranye kino kiganiro nongera nsubira guhamaga gutera kamo abarundi n'abarundikazi bo twamaze kuvuga yuko iyi kansere y'ibere atari abakenyezi gusa ariko n'abagabo ibafata yuko n'ukuri bogerageza bakisuzumisha hakiri kare ibintu bitaragera kure kandi nk'uko twabivuze mu Burundi uburyo bwo kubafasha buramaze kuboneka kandi buriko buratera imbere. Nibaza ko abatwumvise bogerageza bakumva akamo turiko turabatera ni ukugira ngo dukinge ibintu bitaragera kure. Murakoze rero nongera nokongera gutera akamo uyu mugenzi wanje twariko mu kiganiro nongera ndamutera intege kugira ngo babandanye igikorwa cyo kwigisha abantu kugira ngo aba bantu baza baragira ibibazo kubera kutamenya bashobore kwitura kwa muganga hakiri kare. Murakoze
cyane namwe Dr. Gahama Ineza Tania turabashimiye cyane namwe ku kanya mwafashe kuganira natwe akajambo kanyuma dusozera murakoze cyane.
nanje nongeye gushima ku butumire bwanyu ku mikino kiganiro nongera mvuga yuko mu kirundi baravuga ngo uca ukirindwara arirata kandi ndifuza gutumira umuntu wese yashobora kumviza kino kiganiro ntitugatinye indwara ya kanseri ko uko tuyitinye ntituyivuge bituma n'uyirwaye atinya ntapfuge ugasanga yagiye kwivuza igihe cararengeranye ni ukubaka kuganira ibyerekeye amagara y'umukenyezi kubaka kuganira ibyerekeye kanseri y'ibere hama umuntu akisuzuma buri kwezi igihe cyose ubonye hari ikintu wiketse banguka wegere umuganga akwegereye ubimwereke kumbure bishobora gukiza ubuzima.
Murakoze cyane rwose baganga muri ibikorwa byo kwigisha abanyagihugu no kuvura abanyagihugu indwara ya kanseri mu mabere. Ndabashimiye cyane rwose mu butumire mwitabiye guno munsi n'abariko baratwumviriza mwese ndabashimiye cyane ko namwakurikiranye ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka radio Ijwi rya Amerika ndabashimiye umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Kumye bagumako